Imana ikomeze barinde.
Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu tukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumbira ku FM 104 ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu akaburungu Radio yacu VOA akaburungu.com. Muri beneza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Onikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit, ULEAD Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC rifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC, ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi urwaruka ishyirahamwe EAC iri ko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ikivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kuronsa ibifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira Arusha rukurikirana ibikorwa by'iyo nama hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka rwavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Eric Nsengimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Nsengimana.
Turaho turashima. Namwe muraho Washington.
Ego turakomeye. Ndabona aho muri Arusha ma telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni grâce Bimenyimana akaba ari mu rwaruka rw'Abanyarwanda. Turacharondeye telefone yiwe, turabona ko itari kuyarengana neza, ariko mukanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza aharanira ineza y'urwaruka mu Burundi. Tugarutse kumwe mwebwe rero Eric Nsengimana. Iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere, iriko igenda gute gushika ubu?
Murakoze cyane. Inama yatanguye Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impano bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje urwaruka muri Kenya. Kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabyemo n'u Burundi, aho n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimo bya Covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi 8. Hano hakaba hari nk'ibihumbi 3 yarusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe, kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa, none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
Murashaka kutubwira nk'urwaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitabye iyo nama?
Urwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania niho riko rirabera, u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi ruri ngaha kanini kwishi cyane kwashoboye kwitaba ino nama, ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama mu ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa kubyerekeye nka kazoza ka Afurika ni nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi urwaruka, kubera ko nicyo kintu cya mbere bahagaze ko ingene amaprograme y'urwaruka yoshigwa imbere cyane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye, mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa, no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce, bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene urwaruka nyafurika gukorera hamwe, no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano, ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi. Ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane urwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakagira bakavugana ku buntu ze kuri programme bisa Arusha Debat, bakagira bakavugana urwaruka kuri Afurika twifuza cyo yo bimeze gute nk'urwaruka rw'abarirwo ruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurabe nyene urwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika, rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho. Ndetse inama kandi ikaba yatewe iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ari nawe asanzwe aserukira yuri ariwe patro wa UD, hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe iby'akarere ka EAC no kuvuga East African Community, ndetse n'abandi batandukanye bakubihugu batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama, kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze, ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose, aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye, hatari yongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa, ibintu urwaruka rukora rurasaba muri iyo nama ni nk'ibi?
Inama izo itariki 12 no munsi itariki 11 niyo tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere, ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye, ndetse no guhanahana ama opportunity, no kuvuga ayari aha ubundi muntu akashobora kuya benefisi yako. Ni izo programu bariko barashyira habona nacyo cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere, abari mu makoperative, abari muri mu by'amahoro, abari mu byo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye ibijyanye n'iterambere rya Afurika. Rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce, no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshe. Hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri bijyanye na e-commerce, ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera, kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none, ubwo usanga hari amakoda mwamwe adashobora gutanga, ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce. Rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahenana ibyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere Afrika mu madomene atandukanye y'uburimyi. Ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri, bafite isoko niniya cyane yo kurima ipiripiri, bavuga bati twashobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu, hanyuma mukashorera mu Rwanda, tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye. Ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye, nk'uwo wese araba ibimuraha.
Nk'uko mubivuze, ibihugu byose byo muri Afurika ntibigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma urwaruka rwisununura. Hari nk'icyo kibazo cya ubudandaji e-commerce mwavuze, hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye. Hari imigambi iri kurashikizwa n'abatunganije iyo nama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa n'iyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye.
Ego nk'uko mubivuze n'ikibazo, kubera ko mu bijyanye na note na mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu, nk'uko mubivuze bamwe bo turi kuraraba bakaba bivugira, hanyuma mugabo nk'uko twahuriye hamwe birodufashe cyane rwose, dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka, bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakabiyitorera budget, kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye. Nayo ku bijyanye n'uko ariko ari ibihugu sesifika bavuga ati turiko dukora ibi, ni uguhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo ariko barakora, ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko ugwaruka rwinshi rutagira akazi, ugwaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwishoganeza imigambi, usanga abenshi babihurizako.
Mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Eni Era Bukeneza hamwe na Benigrace Bimenyimana. Amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane rwose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania, ariko mu kurindira turafise umunywanyi wa radio hejuru ya Amerika. Desire, muraho, murakomeye? Muri hehe?
Munara Kirundo, muri komine Usoni.
Ni byiza cyane rwose, turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Iyi nama mushobora kuba mushobora no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi. Murafite ikibazo, munafite icyumviro, turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama, akaba arongowe n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Desire, mufite ikibazo, icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato.
Ko mbanze kuramutse mutumire mwadutumiriye.
Ndabaramukije Desire.
Hama ikibazo nari ifite, murabona nk'abantu tuba ino mu hagati, niba ibyo iryo terambere bizushika tweri dushikiye.
Murashobora, urakoze kuri icyo kibazo cyiza, Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi. Iterambere rya Afurika rikabashikira, kandi murazi ko imigambi myinshi ibiriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye, nimba na imigambi ya maproje aba yateguwe abera mu ntara, rero azobashikira. Ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative, mukaca mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe, n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe. Nayo iyo uri wenyine nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana, ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka, no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze ku nyishyo y'umuhaye. Turi kumwe kandi na Daniela, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose, natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniela?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ni nde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuye.
Ikibazo nabaza urwo rubyiruko.
Yego.
Ese ibura akenshi ko usanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana baba barize mu mashuri, bitewe n'uko imirimo mu bigaragara iba itahari hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afrika bijyane n'imirimo ihaboneka? None ikibazo cya kabiri, hakorwa mbese kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo, ahubwo bagahitirwamo ayo bumva Leta yifuza ko biga?
Ibibazo byiza. Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri n'ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, ariko reka ndamuha akanya Sengimana agire icyo avuze ku kibazo cya mbere. Tugaruka kuri Jambo Eric.
Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo, abantu benshi ubu bariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprograme ajyanye no kwigisha. Mvuze nk'aho mperereye mu Burundi, baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental. Muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere, rukarangiza rutazi ko ruzozerinze. Muri icyo gihe barisa ari byiza ko umuntu ahejeje ishuri aca aronka ibyo ashobora gukora, ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere. Ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha. Yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato ibi ababikije mu mashuri y'intango.
Eric Nsengimana, kuri icyo kibazo nyine ku byerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga, hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwimunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuria, bamenye ibintu bashobora kujamo ari kudandaza ibintu nk'abantu benshi batijijukira? Hariho ukuntu ugaruka gutangwa kuza ruriyumvira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuria?
Ugwaruka mu kino gihe rumariza amashuri kenshi rusharuca mu mashyirahamwe bakakwigisha ibijyanye na entrepreneuria. Bahejeje kukwigisha ibijyanye na entrepreneuria rusharuca ku mirimo, kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko kubyo twigisha, hama bagasha bagira kandi na pratique. Muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere. Mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere ni bijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukorera amakoperative, mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji, kandi rugashobora kandi gukorera ama industry mato mato. Twe nk'ubu ntanzasore nko mu Burundi, ubu biroroshe gushobora kugira icupa ryo mu Burundi, kubera ko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije, hanyuma kandi agashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite kinyamukuru kijyanye n'ama hipoteke icyo twita ingwate kirangira, agasesiraho kandi nege mugambi payeje programme d'autonomisation des jeunes uzofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere. Rero birakunda ubu rwaruka ruriko rwacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari ukwama rukorera mu minwe ya Leta, abo bakuyemo bakaje gukora muri Leta ni sawa, ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kugira bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gutya.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Jean Baptiste. Muraho Jean Baptiste.
Muraho
turakomeye. Muri hega Jean Baptiste?
Mu Rwanda ndijumbuje Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni byiza cyane rwose. Akandi kazina ninde?
Nijumbusha Jean Baptiste, ariko ku izina ry'akabyiniro ni Batterie Faible.
Batterie Faible ni ukugira batterie forte?
No, faible.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero muje kwijamuduge ku ijambo ikibazo cy'imvira. Turiko tuvuga ku nama iri kwibera Iarusha mu gihugu cya Tanzania, inama yahuje urwaruka.
Ikibazo mfite ndumva ko babahugura ku bijyanye na entrepreneurship, ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro, icyo bita capital, none umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro, ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga, wenda baba barize abona kugira ngo batangize nka ntoze batangize umushinga.
Ikibazo cyiza Eric Segibana, icyo kibazo cyoba kiko kirakishikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwashikirije umwanya wose, naho haba hari imigambi myiza ibyumviro byiza kenshi na kenshi umutahe urabura, ni bibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangura gukora. Icyo kibazo cyoba kiko kirashikirizwa muri iyo nama.
Navuze ko bariho barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo, ariko kuco nobwira urwaruka kujyanye no kubura imitahe no kubura ubwishingizi, nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro k'urwaruka. Kurwaruka karahara mu ruganda ntibacura cyane se urwaruka nk'uko wakutuwa igihugu cya Tanzania bivutse, nibo benshi muri Afurika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu rwaruka. Rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo, kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu minwe ya EAC, ni ukuvuga kigiye kuja mu minwe y'ibihugu bitezeho karere bizoba byoroshe nk'ibihugu bihurikiye ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo. Na cyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha. Rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshyira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka, ariko kandi hari amahera baronka mu maweni atandukanye mu bikorwa by'iterambere. Ayo nasaba ko urwaruka ngo yakoresha bukebuke rugahera hasi kugira rushobore kuronka imitahe yo gukora ibintu birebire kandi birakunda.
Egome tugarutsiga Eric kukindi kivugo cy'iyo nama kuronsa uraro urwaruka, mutubwire bwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka.
Mu Burundi nk'uko mubizi urwaruka rwinshi ruhejeje amashuri, benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse. Nibaza ko atari nk'abantu baba mu gisagara nibo benshi usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro, ariko urwaruka rwinshi rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba, abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo.
Ikindi bintuga Eric, mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu, ibintu mwifuza ku vyo babiri mu itangazo rya nyuma tutangwe ku kicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazoza ka Afrika, ibintu mwifuza ko vyo babirimwo gushika vyo babitarashikirizwa muri iyo nama nk'ibi.
Twenye byo twifuza ko byobamo ishyambere nuko ku bijyanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bushyira imbere mu bijyanye no kudona umugabane, kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya Igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga bacyongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga Igifaransa, ibyo nabyo bigaca biba ikibazo nacyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bapfa mu bindi bihugu byose, nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'abasaza Sudani, abavuye muri Tunisia nabo nyine hariho benshi baje batazi icyongereza, ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kushikiriza ibyiyumviro ushikiriza icyumviro mu Gifaransa ukamenga barakangutse. Ibi rero bogira bo bishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza ku buryo habaye amanama nk'aya habaho gusigusha twita translate, hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu, kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama y'umuntu ave muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe, ugasanga bariko barabadikitise baza gukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije, ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo. Rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC, na cyane cyane mu madomeni atandukanye mu kibe bose bashobora kuba bari kumwe bakishobora gutegura hamwe, hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe. bizobikomeye kandi turifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma byotondekwa nk'uko nyine bikaguma mu byakoretse kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntihagire na bamwe basubira inyuma.
Kuri icyo kivugo kandi icyo cya kazoza ka Afurika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe. Urwaruka mwarabonye mu nama iri kubera Glasgow ukuntu rajwe ishinga cyane rwose n'icyo kibazo aho urwaruka rwakoraniye ahirarusha icyo kibazo ku byerekeye kazoza ka Afurika. Wakivuze kwiki?
Ku byerekeye kazoza ka Afurika urwaruka ruri ngaha rurabona ko ari ibintu bikomeye cyane kubera ko urwaruka rw'isi nirwo rwamaze kuragira ingorane. Hari nacecaye mu bijyanye na instabilite politiki isanzwe irimo muri Afurika mu bihugu bitandukanye. Barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategereje guhagarara ko kandi barabonye ko kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugera aho igeze bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka tugakorera hamwe mu matomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu. Ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye nk'ibiherereye muri Afurika yacu ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza hanyuma ubwiza bwabyo ni n'amaoportunite bifite tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukagira tukadakambirisitayo tukanza gukunda ibihugu tupamo.
Ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe, ikintu mwibaza ko coba kiri mu iryo tangazo rizosorwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka nk'ibi?
Ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama indisitiri asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubushobozi bwabyo hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko twose turiko turabikora ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana kuko umwe wese agiye yikorana usanga ataco byashitse ko abandi bariko baratudira amashamba ibyo bintu bigahagarara hakafatwa n'inkingo ruhasho zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no gutudira amashamba. Ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofashe cyane mu gukingira ibidukikije ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro kukugira ko gukingira ibidukikije kuko benshi na benshi uzubona ashoboye kuyishamba akarihereza umuriro kubera atazi akamaro kabo.
Eric Nsengimana, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu. Tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hofata imigambi yo kugabanya ubushomeri hakaboneka ubuzi mu rwaruka. Ikintu mubona cyokorwa ibihugu byose ntibitunze cyo kimwe kandi bise imigambi imwe, ikintu mubona cuhurirwa ko ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rwisununure mu byerekeye kuronka akazi?
Ikintu cya mbere cyokorwa nabivuze ko ari uko urwaruka rwose rwo muri Afurika bategerezwa kuba imigambi guhindura inyigisho bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza kuko benshi usanga bavuga izo ndimi zibiri. Hanyuma bashoboye kugira guhuza ingene bavugana bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze baca bazana imitahe yabo muri ibyo bihugu bariko baravugana bumvikana hanyuma urwaruka rugashobora haronkera akazi gatandukanye. Hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhuriza ko n'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afurika kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere. Rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini bashobora kuza kambirisa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambirisa mu bindi bihugu gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanana urudandazwa byoroshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikorana twumvikana.
Ku byerekeye iyo migambi myiza yo kuronsa akazi abakiri bato mu bihugu bitari bikihari gihe haba hari nk'intambamyi intambamye mbona kuri ico kibazo mpo mu Burundi nikihe ko turazi ko hafatwa imigambi myiza guhimiriza gwaruka kuri amashuri y'imyuga kwishira hamwe bashira hamwe ikintu kenshi kenshi kiba nk'intambamye nikihe muri ibyo bintu byose naho haba hari imigambi myiza
ikintu kibi ntambamye ni bijanye ni politike z'abantu bamwe bamwe zidatomoye ushaka gusanga bacye baca mu mitwe y'abantu bagatanga bakubwira ati iyo bintu muri komunikana na kimwe kizovamo bagatanga kubahindura mu mbutwe bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugaca usanga babikora batabyumvamo bamaze kubikora batabyumvamo gutyo ibintu byose bitanguye gupfa rero intuza iyo ni intambamye ikomeye cyane ya politike hakaba kandi n'intambamye y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bivuga Icyongereza uno munsi sibyo byakoronije abavuga Igifaransa uyu munsi kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye ni nacyo gituma ubona abakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije
muri nama murimo Eric Nsengimana ni nama yatubiyemo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka ariko turazi ko ibibazo biriko biraganirwa ari ibibazo bihambaye cyane rwose mutekanya gute gusangira ivyiyumviro vyahashikirijwe n'urundi rwaruka bwo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho mu aho buca mugatahira
aho bukera tuzogaruka mu gihugu cacu dushobore kugira inama dabord tutange raporo ku mushikiranganja tujejwe ingene vyagenze hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganja tujejwe ni ukuvuga umushikiranganji w'inzira ry'Uburundi mu karere k'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama hanyuma duhejeje tuheze tuvuge ingene vyagenze duhejeje kuvuga ingene vyagenze tuheje kumuha icegeranyo c'ingene vyagenze bamwe bose abashoboye gutangaha nta muntu n'umwe yaje yigenga bose baserukira amashirahamwe abandi bagaserukira ama institisi atandukanye y'igihugu c'u Burundi tuzoshobora kugerageza gushyira hamwe bose kugira ngo dushobore kubabwira uko vyagenze no gusangira icegeranyo c'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose
iyo nama muri mu Eric Nsengimana gira gatanu ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ivyipfuzo n'ivyiyumviro vyishira hamwe ryo mu bihugu vyo muri Afurika mu buseruko iyo migambi mwihweje ukuntu iriko irashikirizwa iratandukanye n'imigambi ishikizwa mu yandi mashirahamwe nk'ishirahamwe ryanyu ry'abakiri bato ajapa africaine ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'igishasha mushobora kuba mwe hakuye n'iki
ntabwo itandukanye cyane kubera ko muze turiko turakorera ko na ba jenerali bashoboye guhurira hamwe nk'uko twamaze guhurira hamwe nyene ariko nk'uko mubizi icyongereye ko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu ba EASEN kuvuga Kenya, Burundi, na South Sudan, na Tanzania, Premier Ministre yaraje ngaha, ndoho nivo. Nukufuga ko ikitandukanye nuko ibikorwa biriko birafatikwa ko bizoja mu ngiro imigambi turiko turavuga nimba ni kubushiraho ubwo buryo turabona ko bikunda ko dushobora ko hashobora kuja ubwo buryo kubera ko politike izyumva kuko ubwa mbere nk'u Burundi bizahora bijamo ariko ubu murabona ko bwarungitse cegasambesha umukuru w'igihugu agaserukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi muri bino bikorwa aha rero bica byerekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bashire ibyiyumviro vy'ugwaruka mu maprogramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitabye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ugwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Nsengimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari ibyategekanijwe byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro ugaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amareta nkasore kubashigikira ngo ashore ku gushira mu ngiro gufasha kugira gushira mu ngiro ivyumviro bashitseko ubu rero nkuko amareta ya BMJ akaba giye gushira mu ngiro ivyumviro bashitseko kubera ko baca babura uburyo bwo gushira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ntigiye kuba yuridi y'amanama ubu bagiye gutangwa gushira amaproje en place atandukanye muri EAC rero no muri Afrika yose ukora ubitabye bose hari amaprogramu atandukanye bazokuyisunga kandi ashyigikiwe na leta ubu nibyo tubona ko bagezeko.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishyirahamwe JAP Africaine muri iki gihe ari i Arusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka rikuru rwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku byivugo by'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kuronsa n'akazi batumire bamwe twatumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Deni Bimenyimana amatelefone yabo asana yagoranye ariko turi kumwe n'umushinjantahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushinjantahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwa ko gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufise ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyereke politike icyo kibazo cy'uko urwaruka kwibanda cyane cyane ku vyereke iterambere yarwo kifashe gute kugira ngo urwaruka rwime matwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere icyo kibazo muri ko murakiyaga iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni byiterambere turi ko tubiyaga ko turi ko tubishyigikira kuko nico cyakuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushyigikiwe ruri ko rushyigikirwa no kuvuga kamwe ko urwaruka karumvirwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida bashobora gufata umwanya Kikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushikiriza raporo tuzobaha bazozintegra muri programme z'ibihugu tukaza ko ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turiko tuzoba twashyitseko.
Iyo nama murimo mushyana Eric Nsengimana iri ikurikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo reka hakoreshejwe n'ubuhingangururo kana bumenyi bitabyo nama bishiki aho yarusha bubabanganiye
abishiki ngaha yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu kuri ino santre kuko ni santre nini cyane iri yarusha ahagutse nibaza ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya covid yose yubahirijwe
muba rongo yabandi batumiye muri ibyo biganiro Eric namwebwe murimo abatorwa kugira ngo bashikirize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe mwa mwararonse akaryo kugufata ijambo
ego muba n'abantu babapfanyinze kuri internet bakavuga ibyo bashaka kuzoshikiriza n'ibyo bazobazwa ko hanyuma bakashora kugira icyo bashikirije hanyuma bakagira n'abashikiriza online bakabaselekisiyona bapfanye n'ingene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege workshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro nk'urwaro
mwebwe mwa mwaronse akanya ko gufata ijambo mugashikiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya ko gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo bategetsi baserukira urwaruka ni nk'ibihe cyane cyane
ibyo mbona bariko barahurizako cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ariki bazo cyuko politike ziriko ziragenda zitahagaze neza muri Afrika mu bijanye n'ibihugu nka muri South Sudan muri Mali bariko barabona ko muri Congo intambara z'urutavana ko bishobora gutuma ugaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nka muri South Sudan bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose bashaka kuba aba responsable muri ivyo na kandi kwisetana hamwe abasirikare bigira batwara igihugu ugasanga bari ko bavuga ati none bashaka gutotwa imyaka itatu igihugu cyacu gisekazoza kahe ugasanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijanye n'ibijanye no kugira no ku no kutagira novuga politike zihagaze neza muri Afrika ugasanga rero ivyo bica biba handicap mu bijanye n'iterambere ririkunda mu kivata amahoro hari ariko abantu benshi kandi bakaba bariko barahurira cyane cyane ku nzira rutandatwa zikwiteza imbere mbere hariho n'abo twajanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka homozi igeze gukora iradiyo yitwa Gasape abo yashyizeho urubuga rukora nka Facebook akaba ari ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afrika ati nibyumvikana ingene ya Afrika tuguma dukoresha imihora yo muri yo mu bindi byo mu zindi konti nawe ukamenga twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afrika hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze rero usanga turiko turashyikiriza ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora ab'iwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose hanyuma kandi ugasanga hariho n'abandi badasanga badashyigikira ibikorwa by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashyikiriza cyane ariko imigambi ikomakomeye y'uburimyi n'ubworozi imigambi ikomakomeye ijyanye n'iby'ubuhinga kudandaza biciye ku mihora iyo iriko irashyikirizwa kandi iriko ishyigikirwa na bose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Philippe muraho Philippe
amahoro
muri hega Philippe
atubu tuvugana duherereye
ingozi
mu Burundi
kandi kazina kawe ninde
Nyandwi
duga ku ijambo ikibazo kimvuye
sewe nta kibazo muri make fisa ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko nimiriza no gwaruka y'u Burundi n'abari muri Afrika bose gushigikira ibikorwa bya urwo gwaruka n'uriko rurakora kuko urumva ningira kamaro cyane
umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri kutameze neza ariko yaraje gushikiriza ikimvuye cyiwe nuko ashima kuna ibibazo hivyo biriko birasangirwa n'ugwaruka tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana mutegekanya kusangira gute n'abandi barundi batashoye gukurikirana iyo nama akarusho muzabo mwakuyemo
twebwe uko tubitegekanya turategekanya kugira amanama atandukanye yo kugira ibyo twakuye ngaha ndetse n'ibibazo bimwe twagiye twumva bishobora gufasha abarundi tukabitegekera amaprogramme yacu kugira ngo bishobore gushikira abajene bose babyifuza na cyane cyane abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative bishobore kubashikira kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidoshikira abatari bakeye
mwavuze ko mwashikirije ijambo muri iyo nama mu majambo make cyane rwose mwavuze iki
majambo make cyane twatanze novuga karodoro k'ingene twebwe nk'ugwaruka rw'u Burundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'ibihumbi 2020 atamaraso sese canke ngo habe imivungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi kandi urwaruka rukashobora kuja hamwe rugashyira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza hamwe ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze aho twagiye tubona urwaruka rwishwagiye bakoreshwa hanyuma tugwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka nk'abaride kugwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafise novuga akarikangamuhogo kugutanga abahanga byagenze gucane byagenze uku bagatora atawanjye wangu cyangwa ngo bashobore kugira kumva ko harabarenganyijwe canke abamerewe nabuhu ndetse ikibigaragaza hagacaba amahoro hagakurikira amahoro ku buryo atantambara canke amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora hanyuma kandi tubereka kandi na Predoye turiko turagira mu mareta no ku no mu bijanye n'iterambere ahubwo tugeze ku rwego rushimishije kuko urwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushigikiwe n'igihugu kandi igihugu kigatahura imigambi urwaruka rukora.
Vyarigaragaje Eric Nsengimana ko nk'uko mubivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi rwakoreshejwe mu vyereke politike ku bwanyu hoko rw'iki kugira ngo urwaruka ika rwima amatwi y'abajya politiki
rwaruka rakwiye kumenya kubanza kwiga kwa mbere rukamenya agaciro kago rukamenya imyaka rufite hanyuma rukamenya hore dore jenese ni iyihe rumaze kumenya agaciro n'ivyo rujejwe gukora bica vyoroha cane ko rushobora guca ruca rukora ivyo rwategerezwa gukora rukirinda cane umuntu wese yohamagara abahamagarira mumuko canke akabahamagarira mu bintu bidatomoye na cane cane ko nk'urwaruka ruba rufite ingufu rugishushe ni vyiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijanye n'inyigisho rukabanza rugatahura rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaca mu bikorwa vy'iterambere kandi ivyo bice bibafashe cane gose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku ivi waze kubakoresha uko benshi na benshi twagiye dusanga ibibazo byerekana ko bakoreshwa kubera ubukene
kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsengimana ko gishobora gufasha urwaruka mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi bwo kwiga amashuri y'imyuga ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa undi mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza amashuri karonka lisansi rukaronka maitrise rukaronka doctora ibyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushomeri n'urwaruka burangira ikibazo cy'indero n'inyigisho muba mwaragishyitse ko
ikibazo cy'indero n'inyigisho ni ibyo tuzokwiga ejo ibyo nabyo bizi imbere kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome nshya cyane muri Afurika mu kuguha akazi barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye babyize bigashobora gutuma udashobora kuronka icyo washobora kuronka ariko mu bindi bihugu si uko bimeze bamaze gutera imbere nko ngaho abandi muri Amerika baraba ko umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibihugu bakabikora neza bakaraba n'icyo ashoboye akabize baraba twe muri Afurika bashararize amadiplome nicyo gituma urwaruka duhamagarira kuya minuza no kuyiga cyane kugira ngo bishobore ntihagire na opportunite n'imwe ishobora kurusimba
ibintu bwa Eric Nsengimana mwifuza ko vyoba biri mu itangazo rya nyuma n'ibihe twihweje icivugo kazoza ka Afurika uburaro eka no kugabanya ubushomeri mu rwaruka ibintu mwifuza bitoba ika bitohara mu itangazo rya nyuma
ibyo twifuza ko byoja morning ni nk'uko hotorwa ikigega nyafurika kijejwe gufasha imigambi y'urwaruka n'ikigega nyafurika kijejwe gufasha gusubirira ama ipoteke muri Afurika navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo ashobore kubaha ingurane amaleta agashobora kubakredita canke amashirahamwe nkaya yase canke inyo afrikene igashobora kubakredita ubwo rwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ino bashobora kwiteza imbere hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cojamwo ni uko kubijanye na n'amaprogramme y'urwaruka amaprogramme ibihugu bikora canke uburere boza barabakonsulite bakashiramo ibikorwa biyumvamo nk'urwaruka bashobora gufatira ko nibagenda ngo bagire planification bibereye hanyuma bamenye bayishora mu rwaruka ati ibintu twifuza ko bishobora kujaho oya dushaka ko bashobora kugira bagira consultation y'urwaruka gutyo rukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazaba bagize bariko barashyira mu ngiro atamazo bisambura ata muntu n'umwe ashobora kandi no kubyonona kubera ko n'abazaba bafite mu ruhara muco baba barakoze hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu boshyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijanye na politike ndetse no mu bijanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita press kuko nacyo barayikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bimwe bikoresha abantu bakaba exploita hanyuma bahece kuba exploita bakabagarukana iwabo ataco bakimaze rero ibyo nabyo byogira byohagarara bikaca muri ntutse bikaca muri recommendation za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorerako.
Eric Sengibana wihweje ibintu aka amajambo yashikirijwe n'ugwaruka rutandukanye ruvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo gwaruka gwahuriye ko mubona ko ari nkora mutima nk'ibi
ibibazo bijyanye n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afurika ni ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshe kuko kenshi na kenshi usanga ugwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'ugwaruka muri Afurika
muri rusange. Muravye ibintu biri ko birashikirizwa Eric Nsengimana, murafite akizera ko ugwaruka ruzoteba rukisononora muri ibyo bisata byose?
Ego, icyizero dufise nuko tubona ko amareta yatanguye kutwumva ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira icyo ashikirije akaturemesha ariko bwa mbere murazi ko siko byamye nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntibyarabiyitaba ariko iyi nama ya 2021 ibihugu byinshi byashoboye kwitaba muri iyo nama ibitayitabye nazo zararungitse abayiserukira hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira nabo nyine turi kumwe abadonateri barimo ngaha batabarumviza amaproje bumva tomoye hanyuma bakagira icyo bakoze bakagira icyo bakoze bagashaka kudifinansa.
Muba muzi igihe canke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo?
Kenshi na kenshi zikunda kubera i Arusha ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bishoboye bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu kuko nk'ubu turi ngaha turashyira amafaranga menshi rero no mu mwaka uza bigashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu. Ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye
nk'uko byategekanijwe. Iyo nama yatumimwo urwaruka rushika ibihumbi cumi mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi ariko mwavuze ko abitavye bashika ibihumbi bari hagati ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu mu gihe ugaruka ngo kwitaba ari rwinshi nk'ibihugu bishobora kwakira muri Afurika ugaruka rungana gutyo ni nk'ibi.
Turabona nka Kenya ishobora kubakira n'u Burundi bashobora kubakira kuko na twese ntituri ahantu hamwe iyi senta ishobora yakira nk'abantu ibihumbi bibiri abandi baragenda mu yandi mpamvu z'imyadi mahoteli atandukanye ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli imiduga ikabaka n'igidisponibili ishobora kuba deplasa nta gihugu na kimwe kitashobora kwakira abo bantu urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba babyemeye ku icyo gihugu cyo kwakira abo bantu.
Mwihweje ibyahavugiwe kamo motera ugwaruka rwo mu Burundi ni nk'akahe rekizima?
Wakamunoteri ugwaruka rwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijyanye n'iterambere no mu bijyanye no kwitangira imirimo kuko ni ugwaruka rwonyine twazananye ino bafite ibintu biboneka cyane bamaze kurangura mu bijyanye n'amakoperative mu bijyanye no kurima n'ubworozi usanga bafite inkoko usanga bafite ibyo ariko barasaba biboneka usanga bafite amasosho mediya bashoboye gushyiraho rero nubahanura kubandanya dufatanye mu nda kubanayatwumvira impanuro z'abatukaba z'abatujejwe nacyo cyane ubushikanganji bw'ugwaruka kandi ni nacyo tukabandanya gukorera hamwe bizofasha cyane ko dushobora gukura ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mutwibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye inama rungariki ibanga riki?
Turi mirongo ibiri.
Mirongo ibiri ni byiza cyane rwose. Hanyuma ngo ubugirigiri ubugira babiri akamumotera abanyapolitika kugira ngo nabo nyine bafashe turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha ugwaruka gukemura ibyo bibazo byose twavuze haba ubushomeri haba uburaro ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwirafatwa ariko akamumotera abanyapolitike muri rusange atarabo mu Burundi gusa ni nk'akane.
yakamo twotera abanyepolitike bose muri rusangi nuko bo kwirinda kuguma bakoresha rwaruka kunyungu zabo bogira boraba bagashira ineza y'urwaruka bagashira imbere cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'urwaruka bakirinda kandi hagati yabo kujyana kuko nibonye nico kintu nyamukuru gituma urwaruka rusubira inyuma nico kintu nyamukuru nabonye gituma imigambi y'iterambere isubira inyuma baje hamwe bareke ibintu byo guteza umuvurungano amatora baye bagire nk'uko bagize mu Burundi bamenye ko fair play bagire nk'uko bagize mu Burundi bubahirize uwatsinze niwe atware mugabo watsinze ntabari watsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe icyo bitegeko gutyo bidosha bidufasha cyane rwose ko imigambi rwafasha kuyumvikana tukagenda neza
hari mu gusozera n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye umuti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bitera akamo gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuja amashuri canke ubuzi icyo kibazo coba caraganiwe ko canke ikibazo mu tekanya kuganira nk'ejo muracafise umunsi
oya icyo kibazo twarakiganiriye ko murazi ko amanama hena ya adashobora gusiga inyuma ikibazo kicaye na cane canke agenda ni ikibazo gikomeye cyane rwose nkora mutima ndetse novuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe mwamuje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwara imwumvise ibyo ubuserukire n'amasinga amateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakeneye ko baca gutorana iwabo ati rero ariko abahohotera agateka k'umugore abandi nabo ati tubyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza tubaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acita na ingene cavuye muri ntuteye cavuye mu nzira cyangwa se kiri kibazo nyene umuntu ashobora gufata uko kiri murabyumva si ikibazo coroshe cyane
icyo kibazo hariho abavuga ko ivyo vyiyumviro ari ivyiyumviro vyataye igihe aho muhavuga kwiki
bo twege kubijanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa agiye kugira gutorana iwabo habaye igihe atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nko ku gihugu cy'u Burundi haba ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga baciye bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abo bakobwa baca bagenda bakayagurisha bayagurishije bakabinjije mu muryango uwundi muntu mushasha nta wundi inyifatazanana ugacusanga
Nsengimana ndabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane rwose y'amatelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Mukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngahama tu telefone yanyu namwebwe mwategereje gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane rwose ndashimiye kandi n'abanyamanyi bose yadu seza amatwi y'ikiganiro cyacu mwisanga cyo umunsi mugira amahoro mugorora mwiza mwese
America Yabai Subito Chachu Radio Ich bin America Yabai Subito Chachu Mugute Yuku Chumuni Yabai Subito Chachu Mugutangi Jambo Uwanyagi Hugu Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Gutera
gihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakarolero Batanga makuru Ahumuriza Wanatanga ijambo Kuri bose Yo Tavangura Unyaka imaze Isamirana Ijize gusa Nijyo byayiranze Nibiri mbere Nanyeka Radio, ijwi rya Amerika.